kuyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyishuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ashyigikiye uburenganzira bwo gutora kuri buri muturage wese w'igihugu cye.
Joe Biden agiye yo ni kintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ibyo ariko baragira atari byiza, ashyigikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko.
Uyu ni umuhanga n'umusesenguzi mu bya politiki, Leonce Hakizimana, atuye ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi abaturage bafite impungenge ko umuhanda w'igihugu numero 7 ushobora kwangirika burundu mu gihe gito. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi uri mu nzira nziza. Naho Ubufaransa buremeza ko abacanshuro b'Abarusiya bagera kuri 400 bari muri Mali. Bahaye ikaze, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'aka kaziki. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Ubufaransa buremeza ko abacanshuro b'Abarusiya bari hagati ya 300 na 400 barimo bakorera mu gihugu cya Mali. Fidele Niyongabo aratugezaho iyi nkuru.
Ivyo bigenewe kubeshuza ivy'abategetsi b'abasirikare bayoboye Mali batangaza vy'uko arabamenyereza mu vya gisirikare b'Abarusiya bonyene baje bazanye ibikoresho vya gisirikare babivanye mu gihugu cabo. Ibindi bihugu vyo mu burengero bwa Afrika vyarugaye imbibe zavyo na Mali birahagarika imigenderanire n'ico gihugu vyongera biragifatira ibihano mu vy'ubutunzi. Hari mu ntumbero yo kwishura kwitebeshwa cyo kugirisha amatora mu gihugu inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'2020. Yari nyishu kandi nyuma yuko abacangiro b'umugwi Wagner wo mu Burusiya bashitse muri ico gihugu. Umutegetsi wo mu Fransa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yamenyesheje ko abacangiro bo b'Abarusiya barungitswe hamwe n'inteko za Mali mu gice cyo hagati mu gihugu. Umuryango w'ibihugu vy'u Buraya warafatiye ibihano umugwi Wagner mu kuwagereza gukorera inyungu za leta y'Uburusiya mu mpisho. Yamara prezida w'ico gihugu Vladimir Putin avuga ko uwo mugwi udaserukira leta y'igihugu ciwe, amenyesha ko yamara ufise uburenganzira bwo gukorera ahariho hose ku isi mu gihe utarenze ku mategeko y'Uburusiya. Ubufaransa bufise inteko ibihumbi n'ibihumbi ziriko zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel buriyamiriza ugushika kwabo bacangero b'Abarusiya muri Mali, bumenyesha ko ingingo nk'iyo ikiye kubiri no kuba inteko zayo ziri muri ico gihugu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateganya guha abaturage ba Afghanistani imfashanyo y'amadolari arenga miliyoni 300 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Fidele Niyongabo arakomeza.
Ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID cyatangaje ko kizotanga imfashanyo y'ibifungurwa ku bantu bageramiwe n'inzara hamwe n'ibibanza bigenewe kuvura abantu. Uwo muhango utanzwe inyuma yo kwishyira hamwe mpuzamakungu ONU riteye akamo kereke imfashanyo y'amafaranga igenewe gutuma ibintu bitayanzara ku bijanye n'ububabare bw'abanyagihugu hamwe no guha icyizere kuri kazoza k'icyo gihugu inyuma yuko gisinzikaye mu kiringo cy'imyaka 40. Umutegetsi mukuru ajejwe imfashanyo w'ishyira hamwe ONU Martin Griffiths amenyesha ko ibintu bishobora kuyanzara vuba mu gihugu ku bijanye n'ububabare bw'abanyagihugu. Asaba amakungu kudaha umugongo abanyagihugu bo muri Afghanistan. Umutegetsi anasaba abafasha kongereza imfashanyo igenewe gutuma inzara gufungura nabi hamwe n'abantu bapfa bidakwiragira mu gihugu. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko abantu bagera ku miliyoni 23, hafi y'ibice 55% by'abanyagihugu bageramiwe bikomeye n'inzara, mu gihe abagera ku miliyoni 9 bashobora kwicwa n'ikigoyi mu gihe ubukanye buriko buriyongera mu gihugu. Ibibazo by'ubutunzi byariyongeye muri Afghanistan nyuma y'uko abataliban bafashe ubutegetsi mu kwezi k'8, ni gihe leta yari ishigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi yasenyuka, inteko za nyuma za Amerika nazo zikava muri ico gihugu. Leta ya Amerika yari yafashe imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari y'amatungo ya Afghanistan.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Afrika y'Epfo, ubushinjacyaha bwareze mu rukiko Zandile Mafe icyaha cy'iterabwoba. Mafe akekwaho ko ariwe watwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 2 y'uku kwezi. nayo ni inkuru na Fidele Niyongabo.
Zandire Mafe yitavye sentare kuri dosiye abategetsi bavuga ko ari gitero yakoze kuri demokrasi y'igihugu yaza yagirijwe kandi cese cyaha cyo gutorira inyubakwa za leta mu muriro wadutse ku itariki zibiri y'ukwezi kwa mbere. Abashikiriza amanza batangaje ko icyaha cy'iterabwoba ciyongeye ko kubera yafatanywe bombe mu nyubakwa uwo muriro yagirizwa kuba yaradometse waturiye ari mwiza izubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na kane igihe intara ya Cape yatwarwa n'abakoloni b'Abongereza. Ingoro y'inama nshingamateka iri mu gisagara cya Cape Town kaba ari ikibanza kigenderwa n'ingenzi cyane. Urubanza rwa Zandire Mafe rwigijweyo gushika ku itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri yategetswe gufungirwa mu kibanza cy'abantu bafise ibibazo byo mu mutwe. Ni nyuma y'uko abamwunganira bamenyesheje ko afise ibibazo byo mu mutwe. Abantu batari bake bakoraniye hanze ya sentare mu gisagara cya Cape Town mu myiyerekano aho bavuga ko Mafe ari umwere. Inama nshingamateka ya Afurika y'Epfo yaragize uruhara rukomeye mu kiringo cy'imyaka 30 irangiye mu gufasha gukuraho imigambi yacinyiza abirabure ku ntwaro karyanisha miryango ya apartheid.
Novak Djokovic, umukinnyi wa tennis w'icyamamare cyane ku isi yose, afite ikibazo cya visa ya Australia biturutse ko atigeze yikingiza COVID-19. Yaragiye mu irushanwa bita Australia Open rya tennis rero. Fidele Niyongabo aradusobanurira uko biteye.
Ishyirahamwe ry'abagize umwuga gukina urukino rwa tennis ku isi ATP byasabye ko ibintu bisobanuka kurushiriza ku bijyanye n'amategeko ari kwirira kwinjira mu gihugu cya Australia. Byasabye abakinnyi bagize gukina tennis umwuga kwicandagisha COVID-19. Djokovic yavuye mu ihoteli ifungirwamo abinjiye mu gihugu mu buryo budakurikije amategeko ku munsi wa mbere. Hari nyuma yuko sentare ikuyeho ingingo abategetsi bari bafashe yo gufuta viza yiwe. Yamara umushikiranganji ajejwe abantu binjira mu gihugu Alex Hawke aracyafise ububasha bwo gusubira gufuta viza yiwe akamwirukana mu gihugu bifatiye ku mpamvu z'uko aticandagishije COVID-19. Umuvugizi wa leta atangaza ko akiri karihweza neza icyo kibazo. Ishyirahamwe ATP ritangaza ko atacaha Djokovic yakoze ku ikintu ashaka shonye n'ari gukina tennis. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko igihe Djokovic yaja mu gisagara cya Melbourne yabona ko abategetsi ba Australia bamuhaye uburenganzira bukenewe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe bwo kwinjira mu gihugu mu buryo bwubahirije amategeko. Rimenyesha ko ivyabaye imbere y'uko sentare imwumviriza ku munsi wa mbere byagize ingaruka mbi ku mpande zose harimwo amagara yiwe hamwe no gushobora kwitegurira ihiganwa rikomeye rya tennis rya Australian Open rizotangura ku itariki 17 z'uku kwezi kwa mbere mu gisagara cya Melbourne. Djokovic aracyafise ibindi bibazo agikeneye kwishyura ku byo yatangaje igihe yasaba kwinjira muri Australia. Ni ibibazo abantu bose barondera kwinjira muri icyo gihugu bategerezwa kuzuza iminsi 3 gushika ku minsi 7 imbere y'uko bashika muri icyo gihugu. Umushikiranganji wa mbere wa Serbia, Ana Brnabic, yaravuganye na mugenzi we wa Australia, Scott Morrison, ku telefone ku munsi wa mbere. Yashimikiye ku by'uko Djokovic akeneye kwitegurira ihiganwa rya Australian Open mu buryo bwiza. Yamara nta ruhande na rumwe rwagize icyo ruvuze ku by'uko niba bigishoboka ko yirukanwa mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abanyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu numero 7 baravuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashya rishobora kwangirika rigacika burundu. Umuyobozi mukuru arongoye igisata cy'amabarabara mu Burundi arabahumuriza. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Tungimana arayitugezaho.
Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye, haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya.
Amakenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndetse bara no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruja rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uri kurabira imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yuko iyindi irenga.
Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye, tumushikanye iyaza yahwereye.
cyangwa muri komine nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twamarucanga tukabona amasanganya n'abantu n'ugupfa bagafa nkati ko turagenda ngaha kumubara ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu
iruhande yo gusaba kwigyobarabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo aba mu micungararo yaho igyobarabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri igyobarabara ya kaburimbo bakoresheje ivu
kupa abashinwa baza kwakora arahakoze amaranyi kandi ahantu imodoka zivaruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya najya makamyo ava hanze raduka imvura yaguye ikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanuse
twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamashiye muri iri barabara naje nshobora kuricamo undi mu modoka kimuri ndi ku moto mugabo kenshi ryamajyabayiremwo amasanganya menshi turabavolonte amatubare kwivolonta turavuga uti reka dukore ikishiyiza uje barako bibereye duhemba
umuyobozi mukuru arongoye gisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi Regis Mpawe nayo arongoye gisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu Change tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho yononekaye cyangwa byasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ibyohe n'amafaranga aba muri leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yarahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kukubera usanga ari bikogwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3 amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe ingurane cyangwa abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko untumbero gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguye gusanurwa
amabarabara shikani Bujumbura menshi ari karakura kandi yakuriye rimwe nico gituma batanguye kuyakora murabona nkiri ya Bujumbura cibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho nibarabara rija mu Rumonge ariyo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikogwa byaratanguye va mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa
ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana na 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi
Ijwi rya Amerika abarundi baba mu Rwanda bemeza ko ikinyarwanda kirimo kimira ikirundi hagati yabo mugenzi wacu Oriana itangishaka arabiganiraho n'umuhanga mu by'indimi Patrice Ntafatiro
Mushinga naye ntafatiro nk'umuhinga mu bijanye n'ururimi rw'ikirundi ukaba kandi unateramisha ibiganiro byo gukundisha uburundi biciye mu rurimi rw'ikirundi ivyo mushinga naye patience mbona buca yavuze yuko ururimi rw'ikinyarwanda rukaze kujya uko ruri korumira ururimi rw'ikirundi mwavyakiye gute mu bivuga kwiki
Ego menda gukengurukiye kuri icyo kibazo cawe ivyo mu rundi yitwa patience David Mbonabuca yanditse mu gitabo cy'itsinda rya kabiri maîtrise mu gifaransa jiwe na byakiriye neza nuko ndavyakira nabi hinge mpere kubitari byiza jewe kamuhinga mu kirundi cy'abarundi nijeje gukundisha abarundi Burundi nciye mu kiganiro irundi cy'abarundi navyakiriye nabi kuko mu rundi yigize umuhemu yasohoye amaboko nawe yahetswe neza n'umuhemu kuko yavuze nabi kirundi yongera kivuga kibita ivyo kuko nta kinyarwanda gishobora kumira ikirundi mbere ugiye kubiraba nta rurimi na rumwe ku isi rushobora kumira urundi ubwo rurimi wibaza ko rwamizwe ruba rutari rwizwe neza rwari ruzwi naho urashobora kwibaza ngo rwamizwe kuko utarukeneye urukeneye rukagaruka kuri kwamye kira noneho mu Burundi ngeze kuno munsi mu 2022 ikirundi kirarutana kuri kinyarwanda haba mu majambo haba mu mvugo mbere haba no mu nyandiko Eregura mumenye yuko ubwatuzo bw'ururimi rw'ikinyarwanda bwatowe n'umurundi. Ikindi cyerekana ko patience David Mbonabuca yononye mu mpeto kandi bwiriza kuyihekwamo nuko ari umuririmbyi yavuze ati imico y'abarundi ni kirundi. Ikiranga barundi ni kirundi, ukuvuga ikirundi niyo mico nakaranga ku Burundi. Mfatiye kuri ivyo nyatse. Iyo mvuze nabo ururimi runaka mfatiye akarorero ku Kirundi, uba wifatiye mu gahanga igihugu cegamiye kikegwa n'ubwo rurimi. Muri ico gihe n'u Burundi ubugufirije, ubwa kabiri ubututse ukagotsa abantu bose bavuga ururimi iyo bava bakagera, n'ukuvuga bagwize atari abarundi n'abarundi. Ico gihe n'uwo patience David Mbonabuca abayitutse. Ubwa gatatu ubuneguye ukanebagura imico kami janye n'ururimi rw'ikirundi, aho rero ubushitse kure. Ubivuze uri umurundi naho uba wimenya amaso, uba wiyuntuye kuko wiya ku buntu habwa n'imico kirundi. Ni nacyo gituma uwo murundi nyene yavuga ko ikirundi kinyika mugaba akavuga ikirundi ariko aravugira kuri VOA. Ivyo uvyihojeje, ivyo patience David Mbonabuca yavuze ni byiza cyane kuri jewe, kuko vyahaye abarundi n'u Burundi akaryo ntangire kwerekana ko ikirundi kirya gikaravye kuruta ikinyarwanda. Ujye munyeshure yanditse kinyeshure nyene yandika gatabo gato cyane atani ico kamaze impapuro 58 ni nkeya cyane. Ubu mu Burundi hariko handika abarundi b'ibicocoro bamwe nyene baja kwigisha mu Rwanda. Erega uribuka ku Rwanda rurondera abigisha mu Burundi baja kwigisha kaminuza. Mugabo nta munyarwanda yigisha mu Burundi kaminuza, ntibikunda ko mu Burundi turikwiye. Uko bakagiye kwigisha mu Rwanda bazorukosorirwa umunyeshure wago yanditse ibitari ivyo. Ubu mu Burundi hariko yitegura kwandika baminuje banze igitsinda ry'amatsinda rimwe ryitwa diplome postdoctorale, niwe ariko barandika. Uca wumva ko ivyo bazosohora ataho bizoza bisabisana n'ivyo uwo mwigishwa wabo yanditse. Umwigisha wabo kuko yiga mu Rwanda nawe aja kwigisha mu Rwanda, ni nkaho bamwigishiza mu Rwanda gusanzwe.
Kuri mwebwe none umushinga ndahe Mbonabuca impamvu yoba yaragize wujye gushakashatsi canke yari yumviye kwandika kuri izindimi zibiri niyihe mubona intumbero yiwe nyamukuru yari iyihe?
Jewe ico mvuga ni ku gatwe kanje. Uburundi ni hanga rya rikaraze ryana ni Rwanda kuva kera narindi, aho nukumva ku muheto. Rwanda rwarahebye kuva kera na utabura kurungika abaperereji mu Burundi naho nyine bagafatwa mpiri. Aho kandi nukumva ko Uburundi buri imbere mu cyo kama no ku rurimi. Ivyo rero birababaza Rwanda kubona rwibaza ko aragahambaye mugahakaba igihugu atanduru gitera yamara kigagoma gitera imbere. Ivyo vyaribonekeje aho abanyarwanda batahiye. Umunyarwanda avuye mu Burundi ntiyakigwa neza. Ahanini kwari ukubera ururimi rw'ikirundi rwari rwaravogereye ubwo abanyarwanda b'impunzi. Hanyuma ikindi womenya ni uko u Rwanda rwigana cyane u Burundi mu ntore, mu ngoma n'ibindi. Hebwo mu Rwanda bavuze ingoma z'ikirundi, none u Burundi bwaba bufise imico kama iri nyuma y'u Rwanda, niko biri ko abanyarwanda biga kuvuza ingoma z'u Burundi. Ikindi kivyerekana nuko icyo gitabo cyasohokeye mu mahanga kikavugwa kuri VOA nkuko ugira ngo nagaku. Uwo muntu azohinyuzwa kandi bigenze neza n'icyo gitabo kibuzwe kuko kizoba gifise amahinyu atagituma kija habona.
Nane mushinga naye ntafatiro bitewe n'ukuntu bitakiriwe neza na gato ku Barundi bamwe bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu hagati, ubona huko gwiki haba ku ruhande rw'uwo Burundi mwanditsi aba mu gihugu cy'u Rwanda. Kumbure no kuri leta y'u Burundi ubushikiranganje bujejwe imico kamara karanga k'igihugu, ubona huko gwiki kuri wewe?
Jewe sindaba icyo leta y'u Burundi ikora, jewe icyo ndaba icyo ndikunda gukora uno munsi. Jewe navuze yuko nijeje gukundisha abarundi u Burundi ciye ku kirundi c'abarundi, cyo gituma ndikunda gukora n'ubu niko ndavuga. Namaze kuvuga ko twamaze kuva hasi kandi ko kuva kuwa 2020-2022 nzotangura gusohora ibiganiro bitatu bizorenganura ikirundi. Ubuyazi kandi nimwe niyita Academy Rundi buriko burakora ibishoboka ngo bwitegure neza. Hariho n'abanyeshuri muri kaminuza bariko baritegura kwandika kugira ngo barenganure ikirundi, mugabo bazoba ari uko basoma ico gitabo. Ariko leta nkozi, leta mvyeyi uribaza ko yobire kuko kandi hariho umurundi yashaye akabisha mu mpeto. leta mvyeyi leta nkuru izomuhanura kandi rikira muhanura izobirikira akora byiza byo gushimwa patience David Mbonabuca azoronka impera y'ivyo yakoze yongera hinduke aho murundi mwiza ahubwo wenyene azokwiyandikira igitabo kivuguruza ibyo nyene yari yariyandikiye.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuje noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Joe Biden arateganya kuvuga ijambo mu masaha ari imbere ku kibazo cy'umushinga w'itegeko ryemerera buri muturage wese gutora. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ntibawushaka. Biden aravugirira ijambo rye muri leta ya Georgia mu majyepfo y'igihugu. Georgia yahoze ari nk'umurwa mukuru wabaharaniye uburenganzira bw'abanyakamwe bari barangajwe imbere na Dr. Martin Luther King. Frederick Nkundikije yavuganye n'umuhanga akaba n'umusesenguzi mu bya politiki Leonce Hakizimana. Leonce Hakizimana ari mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uravye ingene Joe Biden ariko arabitegura, ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari baribaza ko ari byo bikenewe, kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku Banyamerika na cyane cyane abademokrate, kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza, kuko urabona gushika ubu Repubulika bagomba kubikwegera iwabo, bakagomba gukuraho ibintu abantu amategeko yari asanzwe ahari ingene abantu batora. Rero Joe Biden agiye yo n'ikintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo ariko baragira atari vyiza, ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. So ico ni iciyumviro ciza. Hari n'ibibazo bikuru binini birimwo, kuko hariho n'ubu abantu baraje agateka akazi na muntu benshi bataza kujayo kubera abona yuko atariko arakora ingufu ibikwiye.
Ivyo vyoba biva kuki? Hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabura eka n'abashigikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo. Ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu? Hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo nkingo zose ziguma amajambo ahubwo zishirwa mu ngiro.
Ni uko nyine bimeze. Amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko banose bagatora, mugabo uravye vyose umengo bihera mu majambo. Bobo icyo bavuga bati rero twereka ibikorwa ugahanura amajambo, kuko uravye afite abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko bamushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena. Abo nabo ni Joe Manchin n'uwundi Spire Kirsten we Arizona, badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko y'ingene batora mu muri sena ahinduka, ivyo byose azoguma ari amajambo. Rero iyo abantu bagatakaza bati hey genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parlema, hanyuma ivyo amategeko byo gutora bihinduke. Urumva rero akazi kari kuri we.
Amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushigikira rya tegeko bita filibuster, ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashira imbere rirengane mu nama nkingo z'amateka, hafashika ko amateka ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60%, murazi ko abademokrati badakwije abasenateri bashika 60%.
Ego mico nico kibazo nyamukuru, kuko abademokrati abasenateri 50 abarepublikani bagira 50, umva baranganya. Urumva vice president niwe aheza akabatatura, umugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrati ntishobora kwemera kubura n'umwe. Rero ingwane zihari ni zibiri. Icya mbere ni uko bumvikana yuko 60% bahora basabwa ibyo bivaho bakajya kuri 50%, iyo filibuster ikivaho. Mugabe ingwane ngira kabiri ni uko naho ba 50 abo basenateri babiri b'abamatigisi bablokiye ibintu byinshi bya Biden ashaka kurangura, batemeye kwa ibyo bintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija. Icyo ni cyo kibazo nyamukuru.
Icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkora mutima, kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa. Ibyo ntibishobora gutuma abademokrate ku bwabo nabo nyine bacanamo.
Nibyo byatanguye kuba nacare ubu wewe mugabo navuga ko ariko arahindura, kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose. Ni ikintu cyari kimeze nk'icyari hora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava, kuko wewe niyo kera ihora yishyigikira rwose. Avuga ati hategeza kuba amajwi 60% kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke. Mugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka. Mugabo rero urumva ni intambwe nini yagize kuri we, ali kurumbe ingwana ni mu demokrata aba depubulika bose asano kwayabaye uko wabona mwemera kujikira mugaba demokrata ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mateka hinduka ni kibazo kihari koko
ego mu majambo make cyane gose Hakizimana Leonce mu tubire ikintu mwibaza ko cyaba chatumye na president afatiye ngingo yuko ushikira ko aya mateka ya majwi kenerwa kugira ngo iteko rirengane hara bavuga ko ari kubera hijya no hino mu mareta atandukanye amateko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari aba republika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ibyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yarahagaze kuri ico kibazo
ego cyane urandi bya republika bariko barakora n'ibintu urandi ngene bafata ibintu byo by'amari districting bakayakusubiramo ukuntu ku buryo bariko bagira amari districting bariko barabwira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu bafate hari nk'abantu ba minority nk'abirabure basanga bakwegeye hamwe ari benshi bagaca babashyira hamwe ugasanga rero intara bazigabuye ukuntu abademokrati baca badefavorize rero muri icyo gihe ibyo bisa n'ibibakanguye bikanguye abademokrati baba bati turahagwa nitwaguma tubije kuko nyine icya kabiri nacyo ni ukurabye neza Biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ni bamushikiye rwose cyane
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose gukanya muhaye radio ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika dusubire mu biyaga bigari, ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ejo kuwa mbere President Paul Kagame yakiriye mu biro bye intumwa za mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali aratugezaho iyi nkuru
President w'u Rwanda Paul Kagame yarakiriye ku muhingamo ukuru wa mbere intumwa z'u Burundi ziri mu mushikiranganje ajejwe iby'akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka imico kama n'inkino mu Burundi Ambassador Ezekiel Nirigira mu butumwa bugufi Presidence y'u Rwanda yacishije ku rubuga rwayo Ugwiro Village yavuze ko ambassadeur Nibigira hari ubutumwa bwa president Evariste Ndayishimiye yazaniye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ubwo butumwa ntibwatomowe ubwo ari bwo ku rubuga rwa presidence y'u Rwanda ubutumwa buto buri ko bubandanya buvuga ko ibiganiro byabaye hagati ya president Paul Kagame n'abategetsi b'u Burundi byashimikiye gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu Ijwi rya Amerika yaragerageje kurondera impande z'u Burundi uwo tanga makuru arengeje ngaha ariko ntizaboneka gusa umwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi yavuze ko iyo ntambwe iri mu zindi sigiye kubandanya mu ntumbero yo kunagura Burundi imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi Burundi n'u Rwanda yacanyemwo mu mwaka wa 2015 umwisi President Pierre Nkurunziza yitoreza manda itavuzwe ko rumwe n'impande zitandukanye Burundi gagirije akatari gake u Rwanda ko rwagize uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu no guhindaro abashatse guhirika ubutegetsi bwa president Nkurunziza u Rwanda nago rwagiriza u Burundi guhindaro abashaka kugirira nabi ico gihugu hari bitari bike ivyo bihugu bimaze gushika ko kugira imigenderanire inaguke u Burundi bwipfuza kuronka abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bari ku butaka bw'u Rwanda mu gihe u Rwanda nago ushaka kuronka abo ruvuga ko bagambirije kurugirira nabi bari mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu aya makuru na ahangaha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugire umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro. Murakarama.